Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 23 y'ukwezi kw'icumi umwaka 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ubu nkuko mubimenyereye n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga. Ku munsi wa gatandatu Abarundi baributse imyaka 44 irangiye nyakwigendera Melchior Ndadaye yabaye perezida wa mbere yitorewe n'abanyagihugu agandaguwe. Aba bagendanye na nyakwigendera Ndadaye bavuga ko imigambi yiwe nyamukuru kwari gutsimbataza demokrasi hamwe n'agateka kazina muntu, hamwe n'ukwamirira kure amacakubiri ubwoko hamwe n'intara. Kuva icyo gihe cyose rero umuryango wa nyakwigendera Melchior Ndadaye, inshuti ziwe, abahurikiye mugambwe Frodebu hamwe n'abarundi barabandanya gusaba ko abantu bamugandaguye bungukishwa imbere y'ubutungane bagakubitwa intahe mu gahanga. Kiretse abasirikare bo mu rwego rwo hasi bahagaritswe bagafungwa, ukuri ntikuraje habona kugira ngo abateguye bagashira mu ngiro umugambi wo guhekura igihugu barengukishwe imbere y'ubutungane. Mbega akamu gaterwa n'umuryango wiwe hamwe n'abarundi bose bakunda demokrasi gasaba ko kuri koje habona ni kuki kama kabaye imfa gusa. Mbega kubona abantu bakoze iryo bara ku mugaragaro batarahanwa bishura kuba ariyo byo bintu bituma abantu banda nyagukora ibyaha mu kigihe aheze imyaka 24 ukuri kutaraje habona arashobora kuba kizero ko kuri kuzoteba kukaja habona. Twari twarondiye umukuru mugambwe ariko nimero ya twoye gato muri kigihe turi kumwe na vice president mugambwe Leonce Ngendakumana, akaba rero ari ngaha kugira ngo duhe umuco ku kuntu iyo myaka yose iheze ikata kintu kiraba kimeze nk'utungane kugira ngo abakoze ibyo bara bose bahanwe. Mwiriwe neza mushyana Leonce Ngendakumana.
Mwiriwe neza mushyana Frederic.
Murakomeye?
Turakomeye buhoro buhoro kuko urabona icyo bintu byarushe ku isi no mu Burundi n'icyo kimwe.
Igome nkuko twabivuze rero ku munsi wa gatandatu mu Burundi bariutse iyo myaka 44 irangiye. Reka twumvirize ukuntu ibirori byo kuyuka imyaka 44 irangiye Melchior Ndadaye agandaguwe vyagenze. Reka dutega amatwi mugezi wacu Eloge uri Kaneza yateguye iyo nkuru.
Ni kuri katedrale ya Jinamundi ku mugwa mukuru Bujumbura, umuryango wa Ndadaye w'amaraso aho bagendanye mu rugamba rwo guhabuza demokarasi. Abategetsi batandukanye barimo president Nkunziza n'umutambukanyi wiwe niho bari kwibuka imyaka 24 iheza Ndadaye yishwe. Bahejeje kumva imisa yasomwe na musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura Evariste Ngoyagoye, babandanirije hari ntatemwa Ndadaye n'abandi bategetsi bagandaguriwe rimwe nawe. Aha bahumva ijambo Ndadaye yashikirije abarundi n'amakungu igihe yatsinda amatora yo mu 1993.
Naraye mutoye Uburundi bushasha burangwa n'amahoro kuri bose, burangwa n'agateka ataragahemwe kuri bose, burangwa n'ubumwe bushimikiye ku butungane, kubisabikanya, kukwihanganirana, kukungana kw'abanyagihugu bose imbere y'amategeko, burangwa n'intwaro ya demokrasi aho abanyagihugu b'ibinyagihugu barongorwa n'abo bitoreye kuva hasi gushika hejuru. Abatowe bagakora bazi yuko bakoreye neza abanyagihugu babishimirwa, bakoze nabi naho bakarogozwa n'abanyagihugu babahaye biciye mu matora. Barundi barundikazi, ndabashimiye kuryo teka mwaraye mu nteye. Murazi yuko haburana babiri hagatsinda umwe, kandi mu Kirundi barayamaze ngo utsinzwe ntibatsindaho. Ndashaka kubwanje kubamenyesha ko iyo ntsinzi ari iy'abarundi bose, abadutoye hamwe n'abatadutoye. Mwese muri abarundi, twese turavukanye, ntajya gupfa ntajya gukira.
Mu bagendanye nawe bari bahari harimo uwahoze arongoye igihugu Sylvestre Ntibantunganya, uwo yemeza ko iyo mvugo ya Ndadaye atari amajambo ya politiki gusa.
Ndadaye yari umuntu yabona koko Uburundi akarazwa ishinga n'uko ubwo Burundi bwokogorora ugiye kuraba ibihe bigoye bwari bwaciyemo, mbere nawe nyene bikamukora ko yuko ijambo nibuka rihambaye je no kwibutsa yavuga ati je ndipfuza yuko iyi myaka 5 abarundi bampaye ngo ndabaje imbere yorangira ibibazo bya moko byaze mu gihugu bitakivugwa kuko ndadaye yashira imbere ukubaha n'ukubahiriza agataka ka muntu kuko iyo uwahiza agataka ka muntu nta ushobora guhora ikicanye kiriya haba uko yaremwe cyangwa ukameze ugira gusuti reka nshireho amabwirizwa amategeko yubahiriza bose mugabo kandi ayo mategeko akongera agahana abo baca kubiri nuko yateguwe uko rero niko ndadaye yabona yipfuza yuko ico gihugu co mahoro cobaho mwiteka nitekane ku murundi wese
turetse kwa bamwishe batamukundiye kubishikako n'ukuri ku rupfu rwiwe ruracarimwe ibinyegezwa bitari bike ntibantunganya mugabo asanga bitagoye ko binyegururwa
urubanza rwiwe rwaraciwe mugabo rumaze gucibwa twebwe uwaserukira leta procureur general de la republique umuryango wa president Dadaye datwebwe twasabye ku rubanza twugunguruje urere ico nsa umukuru w'igihugu ari umukuru w'inama nkuru y'ubutungane ucamanza ico nsaba umukuru wa sentare ntahinyuzwa ico nsaba procureur general de la republique nuko buraba ingene rugya rubanza rubandanya hajya twari twasabye ku rugende dukurikije uko bategeko igihugu abitegekanye kandi ubu nibintu byo tukikoroha tugiye kuraba ingene abagenda babicuza atanga uvu nyinshi bagifite uyu munsi
Dadaye Melchior niwe mukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'abanyagihugu akaba n'umuhutu wa mbere yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ubwicanyi n'intambara zakurikira urupfu rwiwe zikamara imyaka irenga 10 mu Burundi zahitanye abantu bari hagati y'300,000 n'500,000 nkuko byemezwa na ONU naho arabatavyemera gushika ubu Dadaye afatwa nk'incungu ya demokarasi mu gihugu cy'u Burundi Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
rakoze mugenzi wacu Eloge Wirikaneza hari rero ku munsi wa kane ku musase igenekereza rya 2021 gitugutu 1993 aho bamwe mu bari bajejwe kumukingira ubuzima ba mu bumwambura bakamugandagura bunyamaswa badasize inyuma abo bari bafatanije kurongora igihugu cy'u Burundi aribo umukuru w'inama nshingamateka Ponciano Karibwami n'icigara ciwe Jide bimaze gute amushya ntahe Leonce ngenda kumana ikintu kitagenze neza n'ikihe nkuko tubivuze ndadaye agandaguwe ikayafashwe ku murango abantu babona hari muri baza ko hari abantu bazi ukuri
ubuko abahigije nkuko ndadaye binyime yabivuze nkuko president abantu ngaje aje kwivuga n'ubu mumenyesha makuru wanyu ndadaye yari umukuru w'igihugu wa mbere mbere w'umuhutu yatowe mu Burundi ngo arongore u Burundi hamaze imyaka irenga 30 turi mu ntwaro za gisirikare zishimikiye ku mugambi umwe iprona mbere ugasanga ubwo butegetsi bwari bwiganje cyane cyane mu ntara nyine iyo ya Burundi aho igisirikare igipolisi igihe cyari kigandarume ubucamanza inzego z'ubutwaro byose byakorera umugambi umwe ikona ndetse gihe n'ikibazo cyaboneka neza mu Burundi cyari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi hakaba rero batwara abo bitwa ngo n'abatutsi ni ukuvuga rero yuko igihe ndabe yatsindiye hari akaba yiteguriye hari abanyeshuri bari ku butegetsi ntibari ntibari ntibira simbi ko batabibona ariko abantu benshi babibona ko ingaga yaje gutsinda baca bahita amwe rero ku mugandagura bibaza ngo bigiye kubihira basanga abanyagihugu baramaze gushegeshwa n'ingene imyaka 30 ihera batamenye ingene batwagwa batamenye ingene indwara zihinduka batabona ko bakurikikana ku butegetsi kandi bamwe barishwe barangajwe barabujije kwiga mu gihugu barabujijwe kwegera hari amatungo y'igihugu bari baramaze gushegeshwa cyane abantu rero baca baragumuka igihugu cyose icyo kibamo uruhagarara
ariko murashaka kutubwira none ni kuki gushika ubu utungane butigeze bukorwa kugira ngo ukuri kuje habona ikintu cahuze umugambwe FDB warigeze kuburi ko butetse ko utatanguje itohoza yoshikana abarundi kukuri
ndabe yari yabuza ko
Petero Buyoya tumusabye gufata ikiriro cy'imyaka ine akaba indwara ufata kibanza aho kubanza tukingeza ibibazo bitari bike byotorerwa umuti kugira ngo abantu bashobore kubana neza bashobore kumva neza inzara ya demokarasi yavuga ati ego arabyanse tujye mutsinda n'abajya bari kumwe ariko ntituzoratwarana yadari yarabizi yuko azosagandaga yabona kwa abo bantu iyo myaka yose babayeho uko atari biteguye kugira ngo bave ku butegetsi
none Leonce
bituma bitashobotse ni uko abo nyene bamugandaguye iyo bari bafise ubutegetsi bwa gisirikare niyo bari bafise ubutegetsi bw'ijandarume niyo bari bafise ubutegetsi bw'ubutungane nibo bari bafise n'amafaranga y'igihugu nibo bari bagifise inguvu zidasanzwe bari imbere no mu nzego z'igihugu hanyuma rero aho badukiye guhagarara mu gihugu abantu bakicana hirya no hino ibintu bigasamburwa bigaturirwa ni kuvuga icya mbere cyaciye cyihutirwa kwabaye ukurengera ibyo n'ibintu byashyira mu buryo hakaboneka amahoro n'umutekano hakaboneka ingene abantu bashobora kwizerana hakaboneka n'inzego zifite ingufu kugira ngo zishobore guhangana n'abo bantu bari bafite izo ngufu zose
zitandukanye Leonce
na leta yari ihari igatora
muri kumutubwira ko Leonce muri kumutubwira ko
nta rubanza rwaciye kuko umuprokire mu gitegamanza makuru yari ahari yakoze ngo hacyubaza guhishe ndadaye umuntu uyo cyangwa babiri w'umukapurati yakoze ndadaye wapfuye ari mu kanenga ariko aratembera ari ku musaga ariko aratembera ari mu ntara rwo kwatembera ari mu nyagihugu
mu kanya gato Leonce
rero wigeze rucirwa rwarashinzwe gusa haba leta haba umuganga yaturukamo haba mu muryango urubanza rwarashinzwe twarungurije twese
mukanya mwatubwiye ko umugambwe Frodebo utashaka ubutegetsi muri 93 ivyo bintu nivyo twavyumvise neza
ehe ngitoro ndishaka ubutegetsi kwavuga ati turaje ko inzara yari ari inzara bwa gisirikare kuko babona umugambwe itona ariko wari umugambwe w'abasirikare n'ikimenya menya ari gihe cyose babisirikanije ko nabo bari bari kudeta igihe babisirikanije iyo umwe yarushe waje ngo mbaraba si aje afrikari mirongo itatu mirongo ine erega kandi twatsinze iprona twatsinze abafrikari kuko nibo bari ku butegetsi nibo bari babagize uyu mugambwe iprona twaba ushaka n'umugambwe tukavuga tuti demokarasi ntishoboka n'abo bantu bamaze iyo myaka yose ku butegetsi bwo mu gisirikare bw'ubwoko bumwe bwo mu ntara imwe ntibyari gushoboka tutabanje kurondera ingene twovugana ibibazo by'abasirikare ingene twovugana ibibazo by'ingene amatora azotegurwa ingene abantu bokwigenza mu ntwaro ya demokarasi ari nacyo gituma igikorwa cya mbere Ngabire yakoze atsinze yavuze ati dutegerezwa kubanza kwigisha abarundi bose aho bari hose uko bari kose duhereyeho aho barari benshi nk'abasirikare abanyeshuri abakozi bakora hirya no hino bakigishwa ingene umuntu atwara yigenga mu ndwara ya demokarasi ingene ubutwara yigenga yinjiza mu ndwara ya demokarasi umucamanza umusirikare uwucuruza ukora akazi akatakaye ingene yigenga twarabushaka mugabo ntitwashaka ubutegetsi bumeze uko ariko kose
mu kanya gatoya cyane rwose muri iki gihe haheze imyaka 24 murize ko ukuri kuzoteba kukaja habona ubutungane bukaboneka
oya numva ikibazo twatwizeye ko urwo rubanza ruzocibwa kuko ukuri kurazwi abishe ndadaye barazwi habuze ikibakata gaciro urubanza gushika uno munsi barazwi ukuri kurazwi
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Emile mwiriwe neza
Frederic
mwiriwe neza muri hega Emile
ni Bujumbura
izina ry'ikirundi
ni abo mukiza
abo mukiza murafite ikibazo murafite icyumviro
bo nagomba kwanza ntanga icyumviro ku bijyanye n'urupfu rwa Ndadaye
yego
kubisanze n'ibintu bisiga ubwenge ku muntu turabyumva muri kahise bumwe na byaragenze humbura ni twari bwacu kwimwe neza yamara birasibubwenge kumba umukuru w'igihugu yarishwe kugeza ku isaha intwaro zagiye zirakuranwa zibisanya ku buryo ata muco uraboneka ku rupfu rw'umuntu ama nagiranye barize akabazo umutumire bwana Leonce nibyo ni gikomangoma muri uwo mugambwe w'umuhisi ndadaye mbere nyakubahwa Leonce ukuntu ubutungane butaracira urubanza rw'abantu bishe ndadaye naho bihuriye n'ibindi byaha byaba byarakuze bitigeze bihanwa muri iki gihugu cyacu kuko turabona uko inzego zagiye zirakurakuranwa nta ntwaro n'imwe yigeze yitaho urupfu rw'uwo nyakubahwa nagira mu muco yuko ataho byaba bihuriye n'ibyaha byaba byaragiye birakorwa n'inzego zagiye zirabisanya. Murakoze
murakoze habe umukiza Emile duga ku ijambo mushya ntahe n'amasegenda kuma
kiwe kiringa zakuharaho bihuriye igihe muganga tabanyaturudibu wari kumwe n'abandi mu butegetsi hari abatwagiriza ko kuba harabaye kumvikana hagati y'abakorona n'abafurudibu kuri icyo kibazo bakavuga nyine uku nyine yagiye kuvuga uyu ati abakorona barakoze ibyaha n'abafurudibu barakoze ibyaha bavuga ko ari ubwoko bw'abatutsi niko bavuga ati ubwo rero barumvikane kugira bagiranire ikigongo ariko twebwe aho tugiriye iyarusho twaravuze neza tuti ku byaha byabaye harimo n'ibigandagurwa bya iyo nshobora perezida Melchior Ndadaye nabo bari bafatanyije kurungura igihugu cy'u Burundi dushinze ko hazoba umuzi wo gutohoza ibyaha mbisa namwe bigize kugandagwa nk'umukuru w'igihugu gitorewe n'abanyagihugu cyane kwica abantu kivuga ko byari byaragiye bigenda mu gitaza twavuga iyi komisiyo international d'enquête judiciaire ku byaha by'ihonyabwoko byaje mu ntambara byaje mu ngwano tuti ababikoze bafate bahare bakurikiriwe n'umugahanga tuti habe n'ubundi muzi rero uzotohoza neza buhoro buhoro mu Burundi kugira ngo ukuri kujya aho nakwandikwe neza hari n'ibimenyetso byerekana ingene tugera tujya kuribuka ibyo byadushyikiye twebwe rero mu ngabo z'abanyaporodibu turemeza ko atasana igitariye kuko tutobyubahuka
bigomeye mu reka duhe n'ijambo kandi Gabriel muriwe neza
cyane
murihe Gabriel
ndibutumbura
mu izina ryawe ry'ikirundi
Nta kiruti imana
amarasa ikibazo cy'imviro duga ku jambo
bwa mbere n'icyumviro ibyewe icyo nashaka guterera ni uko umuryango wa Melchior Ndadaye uguma ubandanya usaba yuko hoje habona bagashyira ukuri ahabona bagakurikirana abantu bagize bugabo bishya bakamugandagurira umubyeyi we avuga ati bangandaguriye umwana umupfasoni we nawe akavuga ati nanjye bangandaguriye umugabo ati dushaka kumenya rero ukuri tumenye n'abakoze ibyo barahanyuma intare bakubite mu gahanga ukacuraba amareta menshi yagiye arakurikirana kuva hagandaguriwe nta muntu n'umwe yigeze ashyira ahabona abakoze ibyo byaha twe tukaca twibaza tuti none ababikoze ko bari kubatinya baba badahangagwa canke sinzi icyo babigiriye hanyuma ikindi nacyo nkaca mbaza uwo mutumire wacu aguma avuga ati ababikoze barazwi nka twebwe abantu twari bato bato icyo gihe twari abana tukaba turiko turabyumva ubu ntabo tuzi natwe dukeneye kumenya yashobora kutudondagurira amazina y'abo bantu babikoze bazwi twe twaba tutazi cyangwa boba bakiriho cyangwa hariho mwo abamaze gupfa murakoze isengero cyane n'iyi
murakoze Gabriel ariko mu butungane musanzwe nta muntu umuntu yagirwa icaha ari uko ubutungane bwatangaje ku ico caha yagikoze ariko reka ndabuhe ijambo gica vuze kuvya mushikirije tuga ku ijambo Leon
navuze ko ukuri kuzi kandi sukuresha Ndadaye yafashwe n'ibyo mu ijoro mugabo amasaha arenga atandatu mbere ashaka guha umunani gusa saa yine yo mu gitondo ku munsi wakurikiye kuko yari mu makambi y'igisirikare yari mu ikambi ya muha niho yatanguriye hamayungururizwa muhindi kambi ya tarabu nene abu ahu onyawanzwa hariba atwara ahabapa shiroro kambi mwengi mwengi chenda hanimo mungu wazwa ngaboji kongerezi ya bandi batu watu ahabapa na bandi bandi kurari mwengi ya dosye barazi igisi kereero nikuwa chingubawa huku ibuze alewa bakashora kora mungu wa baji ya mibiaga wakabiaga chindena ungeni umushikiranganze kwivuna abantu umukuru w'ikigo ikuru cya gisirikare n'ikigo cy'andarume abatwaye makambi simbona ingene umuntu yivuga ngo ibyo bintu bari mu byo bagani hari n'abandi badenda kuko bavugwa barahari n'abasivire bariho baravugwa baranditse ubu nk'uko buri ki umuntu wabonye dondagura atarakiza urubanza ariko rero amazina yo kutoya turayandika ni de raporo turadifise barambitse ariko cyane cyane ndabadenda kugira ngaha dusaba nk'uko umuryango usaba natwe mu muganga dusaba ukunyenye dusaba leta yuko uru rubanza rwokirwa hari ikiyumviro cyaje kivuga ngo rushyige muri wa mugwi ugiye gutohoza ukuri kuri kake no kuri kuzana kw'abarundi ibyo mu muryango usaba yaprodire ntituzokwigira tubyemera tuje kwa matungu haya kuko urubanza ruza ruri muri senda ikasambura manza muri
senda mushika naye leonse ngenda kumana
kuri ngo kudendereza abanyagihugu bari muri uwo mugi ngo ni murende ngene ndabe ya kuri kandi
muravuze ko abantu bazwi mushika naye leonse ngenda kumana umugambwe Frodebu waregeze
sindabibaza ko kuba ari kubatinya kuko na
butegetsi cyabikinyumuntu umugambwe Frodebu arigeze kuri kubutegetsi mushyana he Leonce ngenda kumana hari kintu warakoze kugira ngo ushire imbere ya sentare abantu bose wikeka
umugambwe tagaria Frodebu ukiri kubutegetsi bakubwiye yuko ingufu bari ufite bizari ingufu zikwiye kugira ngo ushobore gufata abo bantu ariko umukuru w'igihugu w'icyo gihe nyakubahwa perezida Kizito Mibantunganya na sekireri bayitwaye barashingishije urubanza Frodebu yarashingishije urubanza n'umuryango warashingishije urubanza Frodebu ntaho tugeza gusa ruta kubirwanisha ngo tujye kurwana nabo bantu bashobora guca urwo rubanza nabo baruciye nabi nabo baruciye nabi twaciye kunguru ariko n'ubu rumazeyo imyaka 18 ntidushobora rero gufata ibirwanisho ngo tujye kurwana n'abacamanza ati tujye urubanza ariko tuzoguma twishyuza gushyika rwokirwa urwo rubanza nimera yongeruka rwokirwa kandi ababikugira zohano
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gerard miriwe neza muri hega Gerard
Ngozi
mwitwa nde akazi na kikirundi?
Ah?
Akazi na kikirundi mwitwa nde?
Nyasaba.
Duga ku jambo ikibazo cy'umviro.
Cy'umviro cyo kiwanje nuko abantu bagandaguye umukuru w'igihugu wacu. Woje imbere y'intare akabatwe bato byo kuko amazi yose turimo niwo bayakoze ku 93. Hama barundi tukamenya ukuri. Yakuza twumva iminsi yose yibukwa ari uko itariki ya 21 kituvuka igeze ari uko twibuka kinadari yarapfuye
murakoze Gerard mushya na hele wose ngenda kumana ikintu musaba nka leta y'u Burundi mu kigeni ke
iki kibazo kidashobora kumenyeza mu rongo rumwe n'izo kirigana
yakwitirira mu avuze ko yumva ko kuva 93 intureka zose Burundi bwagiye mwo zavuye kuri intureka akaba avuga ko hakwiye gukorwa ibishobotse byose kugira ngo itohozwe rioneke nanje nari ndababaje niba hari ikintu mubona ko leta yokora muri iki gihe mu maguru yihuta
mu maguru mashya yihuta nuko ugurubanza uri muri sentare ndahinyuzwa gusubira kugurirwa kuko uko bagwise siko rumeze urwo rubanza rwagiye rwitwa uwishe dadaza bareka kuvuga abasuriye inzego zikorewe n'abanyagihugu mbere n'umukuru w'igihugu buda n'inzego nawe akicwa nawe bari bafatanye rugasubira rukugurirwa rukandika neza uko twari twitwaye tuvuga abasuriye inzego zikorewe n'abanyagihugu akica n'umunyagihugu icyo nicyo cya mbere iyo rwanda rwanditse neza uko rumeze uko rwitwa
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe bandanye kumviza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Dieudonné Dieudonné mwiriwe neza mwiriwe neza muri hehe
bo ndinga hanye ne mugisagara cha Bujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro
bo nande nafite icyumviro canke n'interano noterera akuri iki kiganiro kijanye n'urupfu rwa Melchior Ndadaye washitse mu 1993
yego
ni gihe twebwe twari tukira abana nka je niga muri Saint-Henri narabonye ibyashitse ko kabisa byari ibintu bidasanzwe kandi byatwabaje nk'abarundi tukifuza yuko ukuri koja ahabona rero je nka jewe icatumye nangara ndazi ko ari rujya rupfu icatumye umuryango usanze ari icatumye ababyeyi bapfa ndazi ko ari kubera rujya rupfu ico nifuza rero je nuko ubutungane bwo gerageza by'ukuri ugasengeza bajya abantu bishe Melchior Ndadaye kuko twebwe badushize mu kaga kuba turi mu bugaragwa ubu ni kubera rujya rupfu wa Melchior Ndadaye ni ukuvuga kandi mu Burundi barakunda kuvuga ngo kudaha nimbwa bigwiza imisega niyumviriye ko hariho n'abandi bagerageje ubu kugira ngo bashobore kugandagura canke kugira kudeta umukuru w'igihugu ahari ubu nuko bamwe bamwe amazina ari ayaba babandi nyene kubera ko babonye ubwa mbere babikoze ntaca bakurikiranye bagakora n'ibindi ntihagire ikibakurikirana ni ukuvuga ko n'ubu bariyumvira bati reka dusubire tubikore kuko ntitwigeze tubona abadushengeze rero ico niyumvira uno mwanya canke ico numva noterera nuko bajya abantu bakoze bujya bwicanye bwo 1993 by'ukuri bigatuma ababyeyi benshi bangara abandi bagatakaza ibibondo byabo abandi bagatakaza ababyeyi babo natwe kandi tukabura ababyeyi nifuza yuko by'ukuri ubutegetsi buhari ubu bwoshengeza bajya abantu bakoze kijya cyacu kwica umukuru w'igihugu bagashengezwa bagakubitwa intahe mu gahanga cyari cyo cyumvira nagomba guterera murakoze
eh murakoze lewo se ngira kumana icyumviro cha Dieudonné kivuga ko intureka ya politike ka ingorane zose indyane ziri mu Burundi zoba zavuye ku bwicanyi bwa muri 1993 ico cyumviro mu kivuga ko iki
ico cyumviro avuze ko bagisangiye ariko bizavuye kuri ubwo bwicanyi gusa bako kuko 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 byavuye ko izwaro zihinde kuko izwaro zahora zijaho zihinde kuko icyo gihe abakozi k'abantu karajya hamwe ngo byahindura imirisho ariko ubu hataje izwaro ijyaho biciye mu guhiganwa mu matora abantu rero banse ayo matora banse yuko haba izwaro ya demokarasi mu Burundi rimwe ndadaye yavuga ati aho umunyagihugu asubira ijyaho na kwakomanzi akiterera n'iterika cyangwa burongora mu ndegenge n'ibyo byari bihindutse bagacyabona mbere yuko n'abatungo bari bafise igihugu bari bibiri byose bari bafise bibafasha kubaho neza kubeza imiryango yabo neza bacyaba umwenda bicaye bacya mu mwanya w'intoki nibyo byatumye ubwo bwicanyi bunakomera ariko icyumvira kikiriza ati abo bantu bategerezwa gufatwa bagahanwa kuko ubutegetsi buhari ubu burafite ingufu zikwiye burafite ibikwiye byose n'abandi bose bari barabumbye ubu barabifite ibuguru iyo dosiye bacira urubanza ariko hano mubwira aha dufite ngo abo nibo nyine ngo baje baje mu gitondo mu nzego mu mwaka w'2015 ibyo nabyo nyine si byo kuko abagombye gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 twarahumbise n'abari mu muryango uri ku butegetsi b'abasirikare bakomeye y'abasivili twarumvise barimo ntabwo ngo ni babandi nyine gusa nyine abantu batatumiza kujya hamwe bakazuhanwa
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Samuela Samuel muri we neza muri he Samuela
niriwe muratwumva neza
yego izina ry'ikirundi ninde
Kwizera Imana
duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
banje kuramutse uwo mutumire nyakuba wa Leon singenda ku Mana
rakumva duga ku ijambo
jewe nani kizo kibazo dushaka kuri twiri nagira ndamubaze
yego
vugu ni kubona kijya gihe baradutwaye inshingi ya demokarasi kandi nkaba nare wose wewe nibaza ko n'ijya leta yari isanzwe arimo mugabo bukabavuga yuko abaganaguwe umukuru w'igihugu aryitorewe n'abarundi babazi mugabo ushobora kubona umuntu akaba batarahanwa none bobo babona bose abiki nimba abona nkumbure ntakarero ama sentare y'u Burundi adashobora guhana abo bantu kubera nkumbure bishahangaza batse cyane cyane kubera iki batokwifatikanya umugambwe Frodebu wa ndadaye hamwe n'umuryango w'amaraso wa ndadaye batekuma bifatikanya bagashyira ingufu hamwe bagakuma bitwarira abo bantu muri sentare mpuzamakungu twati y'akarere ka ya sechanke usange sepe akandi kabazo nagenda mubaze yamaze ti kuva Burundi bwikukiye gushika aho ndadaye bari bamutoreye intwaro zagiye zirakurikirana zose yari amakudeta zari intwaro za gisirikare none nk'umugambwe Frodebu asanzwe arimwo anari mu ndongozi zawo abona gute n'igihe kandi byoshika nk'akarorero nka Frodebu igasubira igatsinda amatora ko ata gisirikare ifite nk'iyindi migambo cyangwa ifite igisirikare nabona ubundi bwova hamwe boyatsinda bakaja ku butegetsi ko bohava baca basubira kubakora mu nda nk'umbure bakica umukuru w'igihugu canke uyu wundi nk'uko bari babigize kuri ndagaye
murakoze Samuel Kwizerimana dore ku ijambo mushya ntahe ngendakumana
ikiyumviro ciwe ca mbere cyane ciza ko kuja hako umugambwe n'umuryango w'amaraso kuja hamwe tukitwarira aba bamugandaguye mu yandi masentare yo muri aka karere cyangwa ya kure ibona na mumenyeshe ndiko nabwira abandi ndaga yakuye ari mukuru w'igihugu abategerezwa gukurikirana ikibazo cyiwe n'abari ku butegetsi leta nabo bose bafashanya na leta ariko bafite ububasha bahabwa n'abanyagihugu kugira ngo bagwanire igihugu n'abanyagihugu ibiganda byayo rero birabandanya bazimugabisa wanya Frodebu niko yari ngiragore muto ariko yagandaguwe ari umukuru w'igihugu rero bitegerezwa gukurikiranwa n'abarongo y'igihugu twebwe tuzofasha ibyo tuzaba turakuzama tunagira ati iri mu bizikiki aricyo mwoterera mwoja kuvuga ibyo mutya mwabonye twebwe tuzabivuga haba mucamanza ngaha cyangwa nk'abahanzi nitwabona koko nk'uko abivuze ubucamanza bwo mu Burundi yegosiye bwayitinye koko tubare kuyitinye ntituzobare kunanirwa tuzorara rero ntiture ayo masentare yo hanze nta kundi kubigenza icya kabiri avuga ati ntabwo tubaruka ku butegetsi bidafite igisirikare ntitubona ko byagarukira kugenda uko bimwe mu muryango tutahariya Frodebu turemeza kandi n'urutirano yatugendeje igisirikare kihari gitegerezwa kuba igisirikare cy'igihugu cy'abanyagihugu bose si igisirikare cy'umugambwe si igisirikare cy'ubwoko cyangwa cy'indara mwene cyo ntikiba kiraba igisirikare mwene cyo ntikiba kiraba igipolisi biba bikiri ibyo imizi y'abantu cyangwa iby'imigambwe cyangwa iy'ubwoko twebwe tuvuga tuti dutsinze dukorana n'igisirikare kiba kihari dukorana n'igipolisi kuba kiba kihari kuko uko niko igisirikare n'igipolisi by'igihugu bikora
twebwe
rero nta migi tuzokinga kandi turazi ko abantu bazitwaza mu bagwayi kandi twebwe nubwo nta basirikare ifite ngo ntagisenda ifite ariko na bo bamwe mu babivuga hari abahunze ibintu by'igisirikare n'igisenda ngo by'ubwami
igomeye reka tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iyi radiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Niyonkuru mwiriwe neza
Mwiriwe neza
akanzira kanyu k'ikirundi
nitwa Niyonkuru Gedone
ego meduga ku ijambo
ni kibazo nagira mbaze nyakubonara bure ngenda ku mana Leonce
yego
nyakwigendera inshungu ya demokarasi mu Burundi muri kiyo ndadaye yitaba Imana nashaka kumubaza ikibazo ko bavuga ko urubanza ruri mu butungane hari hitwaye bande ko avuga ko ari ikitiriza kubikurikirana hari leta y'ico gihe cyangwa n'umugambwe nimba ari umugambwe leta ihari ubu ko abantu bavuga ko abakoze ubwo bubisha bazwi nk'umugambwe bamaze gutwara idushyi bakagenda kuyibukiriza mu butungane kugira ngo ico babishura cyangwa amategeko ntabibemerera atabibemerera n'ibindi barabitubwira kubikora turashobora gusaba twese duhaguruka Barundi ko twarabugirwa sa butungane ku ncungu yacu mu mikoro y'igihugu arituwe n'abanyagihugu ikibazo cyanjye ni ukumenya ko bari bamaze kugenda kwa Diodosi ubutungane icyo barishije kugira ati byumve kuko abakoze ubwo bwicanyi bariko baridegenzu.
Murakoze niyo nkuru duga ku ijambo umushyanahe Leonce Ngirakumana.
Umwa kagose itase kiko turibuka iyo tariki igerekere ya 2021 gitugutu twama twishije mbere umuryango w'amaraso yo urafite n'umuavoka niba yumvirije neza umuavoka yari asigura uko byifashe aho bigeze n'ingorane yaharaye yatije gushobora ko 2025 ngo hariho ngo amategeko atari byanyanyije neza ngo bishoboke umugabo ko yoba yaranyanywe mu mwaka w'2025 rero twama twishije mugabo uko yabivuze twebwe twabitwaye umuryango w'amaraso waritwaye abategerezwa gucika urubanza nabo muri sentare abategerezwa kubikurikirana kugira bigire inguvu nabari muri leta twebwe umugambo navuze yuko ibyo dushoboye byose twarabitanze nihagira ibindi bikenerwa tuzobitanga ariko twama twaradije nta nyinshi turonga n'umuavoka w'umuryango w'amaraso kwamutura mu gitondo asigura nawe ati sindabyumva igituma kugeze kuva mu mwaka w'2025 ayo mategeko ahinyanyiwe bikashoboka yuko ngo rubaza ngo rucika rudacika ntibyo rero kujya kurwana nibyo namubwiye ngo tugende kurwane n'ubucamanza ngo ntibaruciye ariko turabaza ka tugerageza tubaza ariko azoga igihe natwe dushahuye.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika imbere y'uko duha ijambo hundi munywanyi iradiyo Ijwi rya Amerika Lionel. Turafise ijambo ryashikirijwe n'umutambukanyi wa nyakwigendera Melchior Ndadaye, mufasoni Laurence Ndadaye. Reka tumutege amatwi.
Ubwo umuryango twaritwaye comme parti civile mu ntahe ya Cour Supreme bwa mbere urubanza rwarabaye mugabo ubugu kwikurayo mu bantu 79 bafashwe 50 bararekuwe ubwo nyene 15 baratoroka 14 barafungwa mu bari bafunzwe hariho umwe yavuze ukuri ati urubanza ruraciwe ariko abasada bato bato nibo bariko barapfungwa ati ariko ababatuma donc les regrade nta numwe bakozeko hariho bamwe bamwe mbere baciye barekugwa bapfunzwe umwaka umwe ibiri itatu biba birahetse muryango rero waciye wunguruza muri cassation babita gasambura manza kandi barashikiriza n'uburyo iyo cassation yo vyifatamo kugira ngo ubwo rubanza rucike neza ariko gushika uno munsi haciye imyaka 18 rubanza ruri muri cassation.
Kuba ariko barabaza ibibazo cyane byerekeye aho urubanza rugeze nico bacarakozwe kuva aho ni zone nyishu zitomoye cyane gose. Reka rero duhe ijambo muri manywa radio Ijwi ry'Amerika Lionel muri neza muri neza izina gikirundi twibutse arabumva twibutse izina gikirundi Lionel
ndayizeye ke sin kibazo mugabo nikungene mbona ukungene no munsi cyane n'ose ndakumana arazwi cyane mu banyapolitiki yo mu Burundi arazwi cyane kuva kera je ndari nabamenyesha yuko ndi muri na 3 igihe ndadaye ya gandagurwa yicwa niho nandi no bwa ko nari mvutse mugabo rero ikintu ntangazwa cyane n'abanyapolitiki bo mu munsi ngerageje kuraba ngerageje kuvuga kuri Leonce Ngendakumana nyine rero asanzwe ari ngombwa aho nyine muri studio cyo kuri agenda babwire hano kuri hajye haravuga imvugo y'ukuri kuvuga cyane cyane kuvuga bishyigikiye siko kuri mugabo kubona umukuru w'igihugu yarapfuye mu 1993 uno munsi 2017 atamuntu aratora ati byagenze uko bakaguma avuga ngo barazwi ukamenya nta butungane buri mu gihugu kuva mu 1993 ubona ko ari ibintu biteye isoni abantu bagendanye nawe bakwiye kumva bafite isoni kuko nibo bantu ba mbere bakwiye gufata urubanza bonyine bakirirwa mu ibarabara bari kubagenda gushimisha urubanza ubwo wabona bavuga ngo icyo gihe cyari kwishoboye wene kubwa umbuwe na katano uimukuju uga gie yeho umba hali tanda na nuhu raha hawa mwishkanina mwosu umba nuhu nabu tanda na nuhu shogore suko mwona nuhu awenye kalitike umu hamandi na kiki wana wakura kura atele kuguma nuhu nijuwa lingwa kubakera ite kuguma wakanisha na wanya jirugu ute kuguma wakanisha wanya jirugu wana nuhu kawetari mwa mwurundi na wanya politike sa wanya jirugu waisi jemu awanya politike mwa waisi jemu uwa umba harimi ni ya budengo hagatule wa porona wana wa sebele wana wa buga nila wana wa mwari sana wa mwari shikiri kikasi mkupuka wana yuko hariku na wanya jirugu ya mwuri ishwa kata uchidu umba baaja hagatule wa politike baka jirugu ni makanyo awavu aliku wanya jirugu ziyami mimi wana kuma wako mindu nga wakumarabi wa vanga wariyo mwitunga ni utunga ani mkupu wana yuko hariku mindu aliku politike hagatule wa makorona mkupu wanya jirugu ya politike
Leonce ngenda kumana agire icabishuye kubibazo mushize aho na bihambaye cyane gose kuvuga kuri eka kumva ko abanyapolitike bakwiye kumva isoni kubona ukuri kutaraje habona imyaka 24 irangiye duga ku ijambo mushiga ntahe ngenda kuma
ishavu afise kanda bavugana ndabyumva kuko birababaje niko ko na iyo myaka yose ihera ururubanza litara cyahabona ngo urukibwe kandi nk'uko ababuze ibyo kudahana nibyo bituma n'abandi basubira gukora ibyaha mwene ibyo kuko bavuga ko n'abandi barabikoze ntibahanwa ariko ntibakishavu ku banyapolitiki mu gihugu haraba abanyapolitike mu gihugu haraba abatwara mu gihugu haraba amashyirahamwe yigenga haraba n'abanyagihugu ndadaye ntiyari uw'abanyapolitike gusa yari uw'abanyagihugu wese yari w'inzego zose abavuga hasi rero yovuga twese tukava hasi arazi ko igiye n'iby'imyerekano hano mu Burundi nabwo ndabona imyerekano yabaye mu mwaka w'2015 kugeza uno munsi ingorane zahabaye zaba mu Burundi bari bo umunsi numva ko aza ameze nk'uku iyi myerekano ni yara ngombwa kuyiba izotegurwa n'iyo mizi yose mvuze abari muri leta abari mu migambwe abari bashyirahamwe yigenga reka mbere n'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu twese tukava hasi tugasubutungane ko mvuga ngo tugateka ubutungane ubwo rubanza rukaza rwava mu nzira rugacika simbe n'ikindi twakora atari icyo niyo kuvuga ngo turateranya abantu ibyo biraba birashobora gushika yuko mu bihugu bya Afurika demokarasi itaratsindatara neza abantu batarayumva neza birashobora gushika yuko hari ingorane igikuru ni uko abantu ingorane zibaye bategerezwa kwicara hamwe bagatera umuti w'ikintu biganiro bidaciye mu kugora abanyagihugu uko bikora mu gihugu
yego mereka duhe n'ijambo Abela miriwe neza muri hehe Abela
ati wi
muri hehe
ye ni mukeranye ngai
muyinga kazi na kawe kikirundi
nitwa Misago Abela
Misago tuka ku ijambo kibazo cy'umbiro
yego mbanje ko bashimye kuri mwatanze ijambo ku bandi batandukanye
yego
yego je ku bijyanye n'ize bijyanye no kuganda kwa Amerika yo ndagaye msanzwe ngi nakomana nk'umushinga nawe wakera yerera kuvuga yuko ngo leta ko bowe banyiro bantu twavuga ko ari mutsamwe kandi bari abantu bahagaze gusa ahubwo bo fatanya kugira ngo bashiye mu ndyo abantu bakutse kibi gituma twangara abandi twangazo rwatuma tugwa hirya no hino kugira ngo bagacigwe urubanza yego ni tunasaba gushikiriza
murakoze Abera reka duhe n'ijambo Donatien Mukanya turasaba mucye na Leonce ngenda kumana gire ica vuze ku byo mushikirije Donatien muri we neza
iriwe
muri hehe Donatien
turi bubanza mu rugazi
witwa nde ikirundi
Manirakiza
murafite ikibazo icyumviro duga ku ijambo
rero nagomba kubaza uwo mutumire yavuze ko bitiwe ubutungane none se ubutungane bw'icyo gihe bwamishuye gute abo bari bafashwe ubutungane bwabambice izera baca barataha none ubu nta kuntu ko bari babatsi bokongera bakabahamagaza kabazo kagira kabiri bese ubu iyo bituye ubutungane buhari ubu ubaha inyishu iyiye ku icyo kibazo amanumvise ikiganiro mukenyezi wa nyakwigendera yatanze ku iradiyo avuga ko bamubwiye yuko hafundwa abasirikare bato bato mbe bakuru bakuru bo bari babatse nko barazi yuko baba bakuru nabo iyo dosiye bari muri iyo ama akantu kayimu nashaka nashaka muce musabira batate uwo mutumire yiwe
murakoze rekadu mujambo mushena he Leonce ndakuman
ndabishije hamwe n'isago ni imana irakiza kibazo cya isago ariko bijya na namaze kukishura navuze ko iyo kiba ritashobotse haciyaga ingorane z'umutekano muke hanyuma twaritwaye turagije mu butungane navuze mbere n'umupasoni kigana ndadayi yabivuze icya mbere bavuyise ukutariko ibyo bitsinda bigaruka kuko nari kigiye bikwiye bavuyise nk'urubanza rwo umujura yishe ndadayi nk'umunyagihugu ariko aratembera ubwa kabiri bafashe abatari bo hafashwe abasirikare baciwe nka cumi bato bato cyane ata musirikare aboneka ariko kwari ngo kuyikuza ko nk'uko umupasoni yabivuze hama dosiye ijya mu butungane ndacikiramo n'iki cya kabiri dosiye kijya mu butungane ibyo bakwishyuye mu butungane ni ingingo imwe bakibwira ati twaciye urubanza nibwo twe tujya tuti mwaciye ubutarigo kuko mwabitse ubutariko kandi abafashwe kimwe bafata bajya mirongo irindwi n'icyenda bavazwe bacirwa urubanza n'ababonye ubungubu baje gusura ati mbenene iyo mubajije ubutungane buhari bu bamwishyura iki narivuze yuko idosiye irimo imaze gushyika mu butungane igashyika muri sentare ntahinyuzwa sentare gatanguramanza wowe ntabwo uba wayitwaye nta bubasha ufite bwo kugira ngo ugende kwishyuza ku nguzi ngo ukoreshe ingufu mu butungane ntibakoresha ingufu urarindira ijambo ingingo ivayo ikavuga mugari kitumvikana cyangwa cyabo n'ingene iyo myaka yose igera narimbuze mu kanya mbi n'umushinjamanza akurikira umuryango w'amaraso yavuze ati ntibyumvikana yuko amategeko ye ayinyanyiye kuva makumyabiri na gatanu kugeza uyu munsi ubwo rubanza dosiye kuzurirwa ngo yandikwe nk'uko yategerezwa kwandikwa uko yitwa hafatwe bajya nyine babiteguye bajya nyine babishyize mu ngiro bajya batumye bagenda kubaza
amasuri
icyo nivuga kuri dosiye ni uko tubandanya dusaba ko ubutungane bwafasha iyo dosiye ikaba mu nzira
yego mu kanya turaho ijambo abanyuranye muri radiyo ijwi ry'amerika rya mungu emile na bienvenu ariko nashaka mushyira na Leonce ngenda kumwe na mutubwire ikintu mwibaza ko ndadaye yashyira imbere cyane cyane ubumwe nk'uko twabyumvise muri iki gihe ubwo bumwe mugambwe Frodebo ntibuhari hari Frodebo nyakuri hariho Frodebo sahwanya Frodebo nyakuri iragijya ndadaye iyo mice yose izoja kumujyana
ndadaye mu gihe yashyira imbere ubumwe ataragahemo hagati y'abarundi ni ukuvuga no hagati mu muganga sahwanya Frodebo ariko kubera ko abenshi bahurumbiye umuganga sahwanya Frodebo tutarenza akanya ko kubabwira icyo ari cyo umuganga sahwanya Frodebo aho hagaze ko hagaze ku ndwara ya demokarasi ko hagaze ku bikorwa ko hagaze ku gusarikanya aho umuntu uko ameze kose uko abayeho kose agira ijambo aho umuntu ajya hejuru ya byose abantu rero ntibigeze bose babyumva ariko kubera ko yari umuganga mushyashya na cyane cyane babona uri n'abahutu bari bararenganye ibyo barakumiriye abantu barahurumbiye cyane ariko aho ndabere atiriye harabaki batwaga namarengo umugambi rero urakira ingorane uracika no kubiri hagati yabo yabona amarengo bitiranije insinzi ya demokrasi n'insinzi y'abahutu n'abandi bagumije igira bijyanda ndo bavuga bati tuzorwana gushikaho iki kiyumviro ndade yari ati uyu mugambi ndade yari afite ushijya mu ngiro abanyagihugu bose bakabana mu mahoro n'umutekano mu budasani bwabo ibyo rero nabitandukanya ariko tuguma tuko turaganira turamaze kuganira ibi bitari bike nabo badendaguye kandi turizeye ko bizokunda kuko
hari nabo tumaze gusubiza hano muri mwese bandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Azia Mungu mwiriwe neza muri hehe vya Mungu egera telefone muvuge cyane muri hehe
ikambi mutendeyi
yego me murafite kibazo murafite cyumviro egera telefone uvuge neza cyangwa turakugaruka ku mukanya n'ivya kunanira vya Mungu reka turakugaruka ko ndumva telefone yawe itameze neza ntiwegera telefone ngo uvuge kugira tukumve reka turakugaruka ku mukanya reka uvuge gutyo nyene rero bandanye
kubaga ndugu umukuru w'igihugu nyakuba Amerikiyo ndadaye nayo yakwiye kuyongera kugira ngo bakirikiranwe ntanyumva
duga ku ijambo turakumva abandanya ntitutakumva turakubwira
kugira ngo ubutungane bucya abona ireke kuguma biri nenga na gatsindo kari nayo yakwiye rero kubishyira abona kugira ngo abakoze icyo bara bahanwe nyine n'amategeko
ego me murakoze kama muteye turasaba mushanahe ngenda kumanagira icakavuze ko ariko reka duhe ni jambo Emile mwiriwe neza muri he Emile
ndi mugeho ku mwanda mukirizi mutsemire
arakumva izina gikirundi jyawe ninde
namuremye niko nita
yego tuka ku jambo kibazo cyimvira
nashaka kubaza mutsemire none guhera mu mwaka w'igembe 1993 ntawe utegetse bwasiye kuguma bukurikira naho yaho boguma bikurikiza cyane guhera bikurikiza cyane bakaba bikarije cyane mu mwaka w'2017 barikurikize cyane ubu niho babonye menga ntihagire babone ibisubizo cyane kuko bakunda kuvuga kwa mabavuga yuko ngo no kwibuka itariki ya 2021 y'ukwezi kw'icumi ngo nshingwe nyakubahwa perezida Merikeli ndadaye ngo ni tariki yo kumwibuka bibaza ko hapfuye Merikeli ndadaye wenyine nta bandi babyeyi baba barahekuwe guhera iyo tariki kuguma bakurikiza mu myaka isa nka 10 ikindi nacyo ubuhungiro buri mu makambi nko mu gihugu ni byinshi kandi byinshi bwagiye guhera iyo tariki bibaza yuko abariyo bagiyeyo bagiye ku bwiza gusa n'abari kawukindaga abantu bahekuwe n'ibeshi n'abanganzwe n'ibeshi akurikiza avuga yuko igihugu cyagiye mu ngorane ababyeyi bahekuwe ahekuwe nibesi magari ko mbavuga yuko yabandi dadaye nyene bayarapfuye incungu zaba zarapfuye bavuga yuko zabaye nka nyinshi kuko abavyeyi nibesi bahekuwe guhera iyo tariki kandi ngo zagumye bikomera bukebuke bage gushira imbere cyane dadaye wenyene kuko abapfuye nibesi kandi yego nicisha cyafirije abantu ni kinini cyafirije abantu besi sindadaye nyene bayarapfuye bage gushira imbere dadaye wenyene nibesi
Emile muri ko murarenganya mutumire kuko haravugwa igandagwa rya ndadaye kuko ryabaye ku itariki ya 21 y'ukwezi kw'icumi haheze imyaka 44 y'abandi incungu z'igihugu zose eka intwari z'igihugu zose barazibuka mu Burundi eka n'abantu bose n'ubwicanyi bwabaye kenshi barabwibuka amabavyibutse urakoze rero reka turamukanya aragira ico bivuze ko ariko reka duhe n'ijambo kandi undi munywa ni radio ijwi d'Amerika turi kumwe na bienvenue mwiwe neza
mwiwe cyane
muri hega bienvenue
cyane ujumbura mu Burundi
ego me duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
ndafite ikibazo kandi ndafite n'icyumviro
ego
ngiye ku kibazo
ego
umutumire namwumvise nawe nari kigeze ko ari muri leta kandi ari nka nimero igira kabiri
Yego.
Ariko yari n'umuntu yegereye ubutegetsi bwa nyakwigendera cyangwa yari mu cyubahiro ndadaye kiyoro. By'ukuri ko yarangije kushikiriza ngo hari abantu ngo bashyize amaronko imbere. Ndakeka nawe ko nta mushiri inyuma iriko ndaraba uko byagenze kuko sindi ko yakubwira wewe icyo yakoze kugira ngo ubutungane bukore akazi kabo kabwo ngo urwo rubanza ruhere. Ikigira kabiri si icyo gusa hariho warahebye kuvuga abandi bitabye Imana kuri ibyo. Nabonye barakwiye kuraba abantu bagatunganirizwa wanagomba na jewe ndimo niwo munsi mbura mama. Jewe no kumenyesha yuko n'abandashe naragize chance ya mundara mimi ko nahabye njya mu nzego z'umutekano. Bamwe barijamba ndanumva ariko aravuga ibyabaye uyu munsi. Kenshi nari bwa mwidombe asasanga mu kibarasa. Urumva nk'icyo ko kibabaje ariko je naramuhariye. Sipe nagomba kugera ko hakuru. Nagomba kubaza icyabuze yuko yabaye mu butegetsi ngo kugira bafate umutoda mutonya ngo waje guhananya rucani wiwe atani ibyo wiwe yakurikiza amategeko. Bya hawe. Icyiyumviro rero cyanjye nacyo. Nagomba kwiyumvira gutera icyumviro cy'uko ibyo byose kugira ibyaha bijye biragabanuka cyangwa abantu bajye baratinya icyaha. Nuko abantu bakoze icyaha igihagararo cyose biba bafise iyo bihanirwa. Kuko simbona inyungu yo birimo turi ko turagendera tubona abantu barazwi biravugwa ntibakirihisha umenga ndetse n'ibintu byose b'amatohoza kuko barabivuga beruye ati naka yishwe na naka haraha byagenze gutya uwatanga amategeko yari naka none ntabuze iki ubutungane bw'imago.
Mudeka tumuha akanya mushwena he leonse ndakumana gicho yishuye kuyibaza byashikirijwe na mwebwe bienvenue Emile na vya mungu mukanya gatoyi ndabona akanya katujaranye lewa ndakumana
ndabisha mukanya gatoyi kuko byinshi bujya namaze kubyishyura wa mbere wowe mbere na kamu yabigeye kugira ngo abakoze icyo cyaha bashyirwa habona bakurika intwari mu gahanga bahanwe ako kamu kwa kundi. Wa kabiri nagomba ndenda mnasare n'imbabazi niba yanyumvise ukutariko ubu yuko ariko tuvuga ikibazo cya ndadaye gusa kumwibuka ntakosa ririmo kubera ko umukuru w'igihugu yagandaguwe ntakosa ririmo ariko ndazi yuko n'abo bandi bantu b'abanyagihugu bagandaguwe abo babyeyi bahekuwe nabo nyine harimo abo abashyize n'amashyirahamwe baritura ubutungane iyo mwishyize hamwe bose rero burya iyo mwituye ubutungane utegereza kurindira ijambo rishyikirizwa n'ubutungane ingingo ubutungane bushyikiriza zigenda kurwana nayo twaragerageje uko dushoboye kose nacyo gituma mbere tubonye byarananiranye twashyizeho tuvuga tuti ubu rero ibi byaha bitohojwe n'umuhuzamakungu hanyuma ababikoze bahanwe n'amashyiga bahanwe na sentare mpuzamakungu turi yarusha jenewe n'ibindi bitari bike twakoze kandi twebwe tumaze gukora mwe mu ibyo ntabwo ngo dufata mu byo tujyane n'ubutungane n'ubu turarindira tuba dukoresha inzira ya politiki gushyikaho abacamanza bazumva ko ari ngombwa gushyikaho ariko ubutegetsi bazumva ati iyo niyo miryango iyo miryango ndabaye yavuyemo ko iguma isemerera kuki ubutungane butabyumva bakadufasha kubyumva kumvisha ubutungane ko ubwo rubanza rutegerezwa kuva mu nda kindi tuzokora kwebe ntihage n'abaguma bakigaruka ko ngo
mu gusozera mushya nahe
iyo ntara y'ubutungane ahanini n'abarongoye igihugu
mu kanya gatoya cyane rwose mushya nahe Leonce ngatakumana mutubwire hokorwa iki kugira ngo inyifato yo kudahana igirwe umuzira mu Burundi amasegonda 20.
Reka si mu Burundi gusa aho benshi abantu bakubyanwa muri Afurika yeje umunyamabanga mukuru cyo mu mpuzamakungu yaje hano yavuze ngo ibi byatwaze mu manda ngo biri mu Burundi ndabona ngo icyo kibazo
Igome ndabona mushena ico kibazo ni kibazo cy'ukudahana ni kibazo tuzogaruka ko mushena he Leon Sengida Kumana murakoze cyane gose kuba mwitavye kama twataye kugira ngo mugire ico mutubwiye cyane cyane kuvyekeye ibukwa yigandagwa jandadaye imyaka 24 iheze turashimiye abanywanyi radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo bagashikiza ivyimvyo vyabo n'ibibazo vyabo turashimiye engineer Suleiman yadufasha kugira ganiro na Fatou Karara mwakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza bwinse mwadutiza amatwi.